Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nange kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu mujyi wa Goma abavanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi ya Kashakasha Bindu baravuga ko nta mfashanyo babona.
Ndacyo kujya ndacyo make n'amazi n'ukuyabona wapi ndanaho kurara ndendago twa kwaba n'ubufasha kuko turi bashaka.
Umwe mu bahunze aturutse muri teritwari ya Masisi. Abagore bagera ku 1600 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura. Impuguke iratubwira uko yakwirindwa. Leta zunze ubumwe za Amerika irasaba Isirayeli kureka imfashanyo nyinshi kinjira mu ntara ya Gaza kandi imirwano igahagarara. Ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Diane Nininahazwe.
Eka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Neza na neza muri Burkina Faso yuguruye amatohoza ku bwicanyi bwahitanye abagera ku 170 mu ndwi iheze bukomeretsa benshi batatangaje igitigiri. Umushikiriza amazi akizigenza wa Repubulika muri Burkina Faso avuga ko abagizi ba nabi bagavye ibitero mu bigwati bitatu. Ica mbere ni Komsiliga, ica kabiri Noldan, ica gatatu naho Soro. Ivyo bigwati vyose biri mu ntara ya Tenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso. Itangazo ry'umushikiriza amazi mukuru w'ico gihugu ntiritomora bagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze. Eka ntirinatomora igituma makuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze ivyo bitero bibaye. Iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero. Abarokotse babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga 20 bari mu baguye muri ivyo bitero. Abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigira ivy'abarenga 170 bitarimwo ivy'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo munsi nyene ku musigiti w'abayisilamu uri mu buseruko bwa Burkina Faso n'ikindi cagabwe ku isengero ry'abakristu uri mu buraruko bw'ico gihugu. Naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri c'abaguye mu bitero vyo ku musigiti no ku isengero. Umwe mu bajeje amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristu cahitanye n'imiburiburi abasivile 15. Amashirahamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri 439 baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri Burkina Faso. Tukibutsa ko Burkina Faso imaze igihe ivugwamwo umutekano muke, igice c'ico gihugu kigenzurwa ahanini n'abarwanyi. Tuve muri Burkina Faso tuja muri Cameroon yatangaje ko abantu 17 aribo bazobazwa urupfu rw'umenyesha makuru w'icamamare Salomo Mbani Zogo azwi ku izina rya Martinez. Aba 17 barimwo Jean-Pierre Amugu Belinga, umugwiza atunga akomeye muri Cameroon, akaba ari nawe yashinze ikimenyesha makuru citwa Anecdote kiri mu bigugwa cane muri ico gihugu. Belinga yatawe muri yompi inyuma y'indwi zibiri. Martinez yaramaze agandaguwe ariko mu nyuma aza kurekurwa. Yagirizwa kuba yaragize uruhara mu guhohoteranya kwigendera. Abamuburanira babwiye amenyesha makuru ko ivyo yagirizwa ari mentanya. Abandi bazoburanishwa muri no dossier umenyesha makuru Martinez barimo Maxime Leopold Eko Eko yahoze atwara igisata kijeje uperereza muri Cameroon. Uyu yagirizwa ko yagize uruhara mu guhohotera umuhisi Martinez. Justin Danwe hajeje ibikorwa muri ico gisata c'iperereza ca Cameroon nawe azoburanishwa ku vyagirije vy'uruhara yoba yaragize mu igandagurwa rya nyakwigendera Martinez. Ubutungane bwa Cameroon bwatangaje ko bwafundikiye amatohoza kandi bufise ivyemezo vyo gutangura kuburanisha mu mizi uru rubanza. Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi. Benny Gantz, umwe mu baza imbere mu bagize umurwi ujejwe vy'ingwano muri Israel, uno munsi ku wa mbere haraza guhura n'indongozi zitandukanye za Amerika. Imibonano yiwe iza kubera Washington DC, ikabiza kuba igamije kwiga ingene huboneka agahengwe k'intambara hagati ya Hamas na Israel n'ingene imfashanyo zo mu ntara ya Gaza zo kwiyongera. Umutegetsi wo mu biro vya president wa Amerika yatanze no makuru nashimi ko amazina yiwe tangaza yavuze ko Benny Gantz aza kubonana na Vice President wa America Kamala Harris umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu biro vya President wa America Jake Sullivan hamwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya America Anthony Blinken uwo mutegetsi wo mu biro vya President wa America yabwiye bagenzi bacu a Washington DC ko ikirangamisi civyo Vice President wa America Kamala Harris aza kubwira Benny Gantz harimo kwibutsa Israel uburenganzira ifise bwo kwivuna ico Amerika yita agasomborotso kavanze n'iterabwoba rya Hamas no kwibutsa ko ari ngombwa ko haboneka amasezerano atuma imbohe zirekugwa imfashanyo zikagwira kandi zigashika byoroshe mu ntara ya Gaza. Ejo kwa Mungu ibiganiro bigamije gutanga agahengwe byarongeye gutangura byabereye muri Misiri bikavyashimikira nini kugahengwe kuboneka mu kwezi kweranda kw'abayisilamu kuzotangura igenekerezo rya 10 canke rya 11 zo ku kwezi kwa gatatu. Hagataho ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye Amerika ikoresheje indege za gisirikare yaramanuriye ku butaka bwa Gaza imfashanyo zigera ku mifuko ibihumbi 30 irimo ifungurwa n'ubwa mbere Amerika ikoze ico gikorwa cyo gutiburira imfashanyo muri Gaza yifashishije indege za gisirikare.
Urakoze Diane nina hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ko 1200 cyasho 12 kuri metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro bya cumuciye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio acuve wa akadomo kama na ku mbuga za YouTube Instagram na Facebook adresse yacu ni vewo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu mujyi wa Goma kuva mu kwezi gushize kwa kabiri hari nkambi nshya ya kasha bindu y'abavanywe mu byabo n'intambara bavuye muri territoire ya Masisi barenze 17,000 baravuga ko babayeho nabi kubera kutabona imfashanyo. Umunyamakuru Jimmy Shukrani bakomera yarabasuye.
Inkambi ya kasha bindu ni nkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi. Nimwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa. Iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma, ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'inkambi cyubakishijwe nini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje. Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kagira hagera. Iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR. Imbere muri inkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo, gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike y'Ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi. Abaguriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwiye ijwi rya Amerika ko impunzi zirenga 17,000 arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi nshya ya kasha bindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, niko bwana Ame Muhima umuyobozi w'iyi nkambi yabwiye ijwi rya Amerika.
Ubuzima ntabwo bumeze neza aha ngaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera. Ubu turabarirwa ku 17,000 abantu bose bari muri iyi nkambi, ariko nta bufasha dufite. Ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi aha ngaha byikubye inshuro eshanu. Mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye aha ngaha ariko nta kigenda. Amabashe tugira nta byo kurya, nta mazi, mbese abantu bamerewe nabi. Umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya, amahema yo kubamo, ubuvuzi, amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Ndabana bari kuturiza tugashaka ibyo twakora tukabibura Mbega ndanugasubira inyuma njya gushaka ibyo kurya bitewe nuko umuntu akugaranga isako kabona mbega haratinyishije cyane asigaye umuntu akavumira abantu bakamuriza mbega yemwe ndakigenda pe
twaturutse ikaruba tugiye tuvuye ikaruba tujishasha ishasha naho barongera biranga tuja isake tugeze isake naho birongera biranga tuza handi none ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma ndacyo kurya ndacyo make n'amazi ni ukuyabona wapi ndanaho kurara wenda ngo twari kwabona ubufasha kuko turi bashasha.
Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be barindwi ariko umugabo wagahitanywe n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya. Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banjye bari aha ngaha bose baricaye bategereje yuko mva gusabiriza nkabaha ibyo kurya kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi umugabo wanjye ahitanywe n'igisasu tugeze muri Sake dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twa hangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi. Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri inkambi nshya ya Kashakasha Bindu ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri inkambi ni z'abana bari munsi y'imyaka 18 dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malaria n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda. Ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo abanyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashakasha Bindu ziherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Lushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Medecins Sans Frontieres MSF mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake abantu barenga 180,000 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye. Muri bo higanjemo abagabo n'abagore, ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Inkambi ya Nduta muri Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zafungwa mu kwezi kwa cumi uyu mwaka. Abarenga 112,000 bayirimo basabwe kwitegura gusubira mu Burundi ni icyemezo kinyabutatu cyafashwe na leta ya Tanzania y'u Burundi hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Pierre Claver niyo nkuru.
Biri muri raporo y'ibanga Ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'Abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro leta ya Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazova ngaha bagataha i Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo nahantu mu ngora nahantu butari muda utorora atakine kimushobora gukora utadandaza
mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaje indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboki mugongo
kana benshi ibyatumye duhunga bitaratore kunyishu amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itayimpunzi HCR vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 164 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 550 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoje haratahukanwa abagera ku 2000 kugira ngo igihe cyo kugara makambi kizogere hasigaye impunzi nkeya umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka president wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi neza abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo president Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraje kumuhe Dar es Salaam kumugwa mkuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu akaguhe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cyane cyane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyane ko baduhungabaniriza umutekano nivyo bizo dusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe
tutaona nini cha kufanya
aya majambo y'umukuru w'igihugu yebutsa iyi mpunzi mu Burundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012 uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'igihumbi 1972 kuri mikro y'ijwi rya Amerika
barashobora kuturasaba barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ngene birukanye ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabanasaba kabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi ngene zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba byukuri kutabagwa hakiri kare marasa taraseseka
urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDHFK ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira Leopold Sharangabo atwara ugo runani kuri mikro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR
uyu munsi muri Tanzania harahungiyo abahoze arabasirikare harahungiyo abagiye mu myerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke mu masezerano ya Geneve mu gihumbi 1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivanwe mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania hashe nayo ikaba yinjiye mu iyo kadanse
mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka ni mu gihase gerekana ko abarundi hafi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Kongo na Kenya. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami rya Loni ryita ku buzima riravuga ko abagore bagera hafi ku 164 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa 2020. Abarenga kimwe cya kabiri bishwe nayo. Iyo kanseri bita rwicaruhoze iterwa n'ubwandu bw'udukoko twandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubwinshi mu bwandu n'imfu zatewe n'iyo kanseri zagaragaye muri Afurika iyo munsi y'ubutayu. Gasahara muganga Tafazi wazi na Marira n'umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP muri Zambia. ICAP ni umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro kuri kaminuza ya Columbia muri Amerika. Aratubwira uko yakwirindwa.
So cervical cancer is one of the most understood.
Kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa Human Papilloma Virus HPV. Virusi ya HPV yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya 16 na 18 afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri. Usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza. Mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho. Icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho, abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, kuribwa mu kiziba cy'inda, bashobora se kuva bidasanzwe, kuva cyane mu gihe cy'imihango, bashobora no kuzana ururenda bidasanzwe. Hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya HPV, gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa, aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa HPV bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, ubwandu bwa virusi itera SIDA nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Abagore babana na virusi itera SIDA bafite ibyago byikubye inshuro 6 byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranije n'abadafite iyo virusi. Rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse. Ubwo ni uburyo bwo kwisuzuma hakoreshejwe acide acetique. Hanyuma kandi hari ubundi buryo bwo kwisuzuma harebwa uturemangingo fatizo bakunze kwita pap smear. Kugeza ubu kandi dufite uburyo bwo gupima virusi ya HPV binyuze mu turemangingo sano DNA, ari nabwo buryo bushya bugezweho bunatanga ibisubizo byizewe cyane kurusha gusuzuma hakoreshejwe amaso. Ubu bufasha gutahura utubyimba duto cyane twa kanseri kurusha ubwo gusuzuma n'amaso hifashishijwe acide acetique. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ubuvuzi ahagaragaye utubyimba tubanziriza kanseri, hari uburyo bwo guhita tuvurwa ku kanya. Muri ubwo buryo hari nk'utwitwa LIP bwo kubaga utunyangingo turwaye. Hari kandi byitwa kiriyoterapi, ari bwo gukoresha uburyo bw'ubukonje bwo kwica utunyangingo twa kanseri. Naho mu gihe indwara igaragaye byaratinze, hifashishwa ubundi buryo bwo gukoresha imirasire ya X no gushiririza utunyangingo twa kanseri, uburyo buhenze cyane kandi butaboneka henshi. Ni ingenzi ko abana b'abakobwa bigishwa bihagije ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakigishwa ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina kandi bigakorwa bakiri bato, kubera ko kuri icyo kigero kurwara kanseri y'inkondo y'umura biba bishingiye ku mibonano mpuzabitsina n'ibyago bijyana no kuyikora utikingiye.
Muganga Tafazi wazi na Marira umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP muri Zambia mu ijwi rya Eric Bagirubusa. Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Munsi kwa gatano mu kiganiro iwanyu mu ntara 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Kwinjira mu mugore no kwiteganyiriza
ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu by'Ijwi ry'Amerika. Raporo nshya y'umuryango Freedom House igaragaza ko mu mwaka ushize 2023 ibipimo by'umudendezo n'ubwisanzure bw'abaturage byagabanutse ku isi ku nshuro ya 18 yikurikiranya. Uyu muryango uratunga agatoki intambara n'amatora arangwamo amahinyu kuba intandaro z'ingenzi zirigabanuka. Temistocle Mutijima.
Iyo raporo igaragaza ko muri uyu mwaka uburenganzira mu bya politiki ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage byarushijeho kujya habi ku baturage barenga kimwe cya gatanu cy'abatuye isi. Mu bushakashatsi bwawo, umuryango Freedom House uvuga ko wasanze kimwe cya gatanu cy'ibihugu na za leta 210 ubushakashatsi bwakoreweho aricyo gusa kigaragara mu bwisanzure. Iyi raporo yerekeranye n'ubwisanzure mu isi isesengura uburenganzira mu bya politiki n'ubwisanzure bw'abaturage, hanyuma igashyira ibihugu n'amareta mu byiciro bitatu aribyo ibyisanzuye, ibyisanzuye igice n'ibitisanzuye na busa. Abashakashatsi barebye ku bibazo birimo imikorere myiza ya za guverinoma, urunyurane rw'ibitekerezo bya politiki, ubwisanzure mu kuvuga icyo utekereza, ubwisanzure mu by'idini, ndetse no kureba niba amatsinda y'abanyamuke ahabwa uburenganzira busesuye. Igabanuka ryabayeho mu mwaka w'2023 nk'uko Madamu Catherine Groth, umwe mu bakoze iyi raporo, abivuga. Ahanini ryatewe n'uburiganya mu matora. Iyi raporo yabonye ibibazo byerekeranye n'amatora hafi muri kimwe cya kabiri cy'ibihugu byagaragaye ko byamanutse cyane mu bipimo. Madamu Catherine Groth yagize ati, nubwo ibyavuye mu bushakashatsi biteye inkeke rwose, bije mu gihe cy'ingenzi cyane by'umwihariko. Ahavuga ko umwaka w'2024 uzaba umwaka w'ingenzi cyane, aho uzabamo amatora mu bihugu bigera kuri 40. Madamu Groth yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bw'itsinda rye bwatahuye uburiganya bwinshi mu matora, hamwe n'iterabwoba rya mbere y'amatora, mu matora na nyuma yayo. Yavuze kandi ko abantu babarirwa muri za miliyari hirya no hino ku isi ubu bagiye kujya mu matora. Iyi raporo igaragaza ibihugu bya Kamboje, Guatemala, Polonye, Turikiya na Zimbabwe nk'ahantu habaye kugerageza kugenzura, kubangamira cyangwa se kwivanga mu matora. Hanyuma ibihugu bya Ekwateri, Nigeria na Taiwan byo bikaza muri hamwe mu hantu amatora yarogowe n'imvururu cyangwa se kwivanga k'ubutegetsi bw'amahanga. Icyakora muri Guatemala, ukugerageza gutambamira ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kwaburijwemo. Bernardo Arevalo yatangiye inshingano zo kuyobora igihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024. Ni nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu rwanzuye ko inteko nshingamategeko igomba kwemeza irahizwa rye, kabone n'ubwo mbere yari yanze kwemera batowe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu raporo y'umuryango Freedom House igaragaza nk'icyisanzuye, ni kimwe mu bihugu byiteguye amatora y'ingenzi muri uyu mwaka. Madamu Groth yavuze ko umuryango Freedom House urimo kwita cyane ku bibazo biri muri Amerika birimo imikorere mibi y'inteko ishinga amategeko, nko gutinda kwemeza imishinga y'amategeko n'amakimbirane y'imbere mu nteko ashingiye ku buyobozi bw'umutwe w'abadepite. Umuryango Freedom House kandi wavuze ko urimo gukurikiranira hafi ikibazo cy'iterabwoba n'ibikangisho by'imvururu n'ibikoresho byo gushaka ijambo mu bya politiki muri Amerika, by'umwihariko mu mezi make ashize mbere y'amatora. Madamu Groth yavuze ko amakuru yerekeranye n'ibikangisho bishyirwa ku bayobozi batowe no ku bashinzwe amatora byagwiriye mu myaka ya vuba. Yagize ati, iyo demokarasi mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite ijambo rikomeye ku ruhando rw'isi igenda icika intege, bituma kurwanya ubu bwoko bw'igitugu ku isi birushaho kugorana cyane. Biduha rero inshingano zikomeye ko twimuhira muri Amerika dukwiye gukuraho ibyuho dufite hano iwacu. Raporo y'umuryango Freedom House ikubiyemo inama nyinshi zirimo guhamagarira za guverinoma n'imiryango ya sosiyete sivile kwamagana bwangu kandi mu ruhame ibikorwa byose byo kugerageza guhindura ibyavuye mu matora, ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse no kwanga kubahiriza ibyavuye mu matora.
Urakoze Temistocle Mutijima. Hano dusoreje aya makuru. Ngakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umwungeri w'ishyano aragira munsi y'inzira. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.